dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radio zanyu kuri telefone ngendanwa cyangwa se kuri mudasobwa netiye ni Karekezi hano i Washington mwese mbahaye ikaze ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi gifatiye ku kiganiro muri sanga mwumvise kwa gatanu ni ikiganiro cyateguwe na mugenzi wacu Diane Ninirahazwe mpa ijambo muri uyu mwanya
urwego rujeje iperereza mu gihugu cy'u Burundi rwapfunze abaganga batanu rubagiriza kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu abaganga bazira ko basavye ko agashara kabo bakora mu bitaro by'abigenga kaduzo amakuru y'ishuri ry'Amerika rikora mu gisata cy'ubuvuzi mu Burundi yemeza ko umuganga akora mu bitaro by'abigenga ahembwa amafaranga yaba amadolari y'Amerika 170 ku kwezi ahandi dufatiye ku idolari rivunjwa 75,000 ku isoko yo mu Kinywabu abaganga batandukanye bavuganye n'ishuri ry'Amerika dutegura ikiganiro muri sanga 10 munsi harimo abatubwiye bati aya mafaranga ni intica ntikize natashobora kumarira umuryango ibaze kuba wamaze imyaka irenga 5 wigira ubuganga kugira ngo utahukira kagashahara banse kwemera kuza mu kiganiro bavuga ko ikibazo cy'umushahara w'abaganga kukivugira ku maradio bisa nk'ukwiheba kurundi ruhande abaganga bakorera leta basanga bakorera bigenga bikigendeka umuganga yanonosoye kuvura muri rusangi mu Burundi akorera ibitaro vya leta akenshi ahembwa 470,000 amafaranga y'amarundi ni kuvuga amadolari atagera kuri 65 ku idolari rivunje 75,000 mu kwezi kwa 11 ko mwaka uheze urunanirwa abaganga mu Burundi Sime Jebu kwari kwasavye ku muganga atangura umwuga ashikira ku madolari arenga 650 ubusabe bw'urunani bugezehe turabigarukako ikindi juri ya Amerika ryamenye dutegura iki kiganiro nuko kuva mu kwezi kwa mbere no mwaka hari abaganga benshi bamaze gusezera ku buzi bwabo mu Burundi kwera ikibazo cy'umushahara hari abahinga bisigaye bigoye kuronka mu Burundi kwera iki kibazo hagataho abakiri mu mwuga basaba ko bagenzi babo bapfunzwe bazira gusaba iduza ry'umushahara barekurwa bitagenze uko bakaja muri yegere wawundi ati igihugu ni mwarimu na muganga kazoza k'abaganga mu Burundi nakahe ikibazo cy'umushahara wabo bimeza ko ari ntica ntikize cyabwirijwe gukemurwa gute ko wumva no mu bigenga imyidoga ari yose abakiri bato baracahurumbira ikino gisata mbega hoho abaganga bari hanze y'igihugu bagona iki kuri kino kibazo tutubazo ni tumwe mutwo tugiye guca ijyanino muri isanga y'ino munsi natumiyemo Melance Akizimana n'umukuru mu rurunani FNSS rurikiyemo amasandika n'amashami yo mu gisata cy'amagara y'abantu rishira hamwe ryanditse rwete giyamiriza ifungwa ry'abaganga basaba umushahara wisununuye ikaze muri isanga Melance makoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kikibazo
murakoze mwese namwebwe niyumvire kugira tuganire kuri kino kibazo kandi nongera ndamutsa abariko baratwumviriza bose
yego ndabisigura ko namwebwe murumva ko Idrisi Giza haraka gripe kateye ngaha anyongira ngo nikobera imbeho ariko ndaza kugerageza mfise agacayi vande yanje karaza karansahiriza kandugiriza ijwi Melance mbere ko twinjira mu kiganiro nyezi na reka mbanze mbwira abatwumviriza ko nanashimye cyane yuko dusangira ikiganiro na mushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ariko kuvejo naragerageje no munsi na ageje nta numwe yigeze yemera kuza muri kino kiganiro kujugira Amerika imiryango iruguruye ejo canke hirya yejo bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi hakazogira ico mwifuza kugivuga kuri kino kibazo tuzobaha ikaze kugira ngo twumve ico mugona kuko murumva yuko ari bivugwa muri ico gisata mujeje akabazo ka mbere Melance nabonye urwete mwanditse mwandika mwiyamiriza ipfungwa ry'abaganga batanu abaganga batanu bapfunzwe ni bande bapfunzwe ryari ivyo bazize mwo bitubwira
natwebwe byadushikiriye aho dusanzwe dukorera mu runani mpuzamasendika rwacu batubwira yuko hariho abaganga bapfunzwe bari mu bitaro bitandukanye mbere hakaba harimwo nibo batwara akarere k'ubuvuzi mu ntara ya Mwaro hanyuma bakaba bari abaganga bane muri abo batanu n'abaganga basanzwe bakorera mu bitaro médecin généraliste hanyuma tu twumva yuko abo baganga ibyo batubwiye twumva yuko atambu barimo kugira ngo bafungwe kuko twumva icyo ikibazo cyari bariko barashyikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari gihari kijyanwe n'umushahara nabo rero niko twari twazumvise hanyuma tubwirero nkuru abasanzwe baserukira urunani rw'amasendika n'abakozi mu bandi tuti ntibyoguma gutyo onye reka tugire icyo tubivuze dusesangure turabe namba amategeko abyemera nuko atabyemera hanyuma dusanga koko bararenganywa duca turasohora rino tangazo kugira ngo turabe yuko bamwe n'abandi abategetsi abo baba barabafatishije cyangwa abo baba barabafashe kugira babone yuko amategeko atari karakurikizwa ahubwo bashyira imbere ubutungane bubereye kugira ngo kira muntu wese asanzwe aba mu Burundi ntahabe abantu aha abantu ubwoba ntihagire umwene gihugu ntibamwaka uburenganzira bwo kugira icyo avuze ku kintu aba yabonye kitameze neza gutyo abantu bose tubeho neza tubeho cyo kimwe.
Hama ni batanu harimwo utwara akarere ka Mwaro bafatiwe mu mwanya umwe bafatirwa hamwe umwe wese bamusanga ariko aravura byagenze gute?
Oya uko nabyumvise kuko urumva ko bari kure na kure uko nakumvise uwo onye mu karere ka Mwaro karere bita Fota nuko we bamufatiye i Bujumbura asanzwe umuryango we usanzwe uri Bujumbura usanga yari yamanutse kuri abo muryango afatiwe i Bujumbura muga abandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi abajejwe iperereza twumvise ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzi bariko barakora bagaca babafata bagaca bagenda ko nyine bakagenda inzima yombo.
Ubu bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza?
Kugeza uno munsi nta nkuru na ntoya turaronka itubwira yuko buba barasohotse kuko basohotse twobimenya baracari mu minwe y'iperereza kuko naryari haraciye nk'iminsi ingahe twari kumwe na bamwe mu basanzwe barongoye ishyirahamwe ry'abaganga ratubwira yuko bagifunzwe bari bafunzwe kugeza uyu munsi rero nta nkuru n'imwe irasohoka kuko basohotse byomenyekana haragace rero karenze kuri icyo kibazo.
Umuntu mu makuru yagiye arandikwa natwe ku ijwi rya Amerika impande zitandukanye zaratwemereye ko by'ukuri bapfunzwe ariko mu makuru yagiye arandikwa n'andi natwe twamenye ni uko bano baganga batanu badakorera gusa badakorera abigenga badakorera ibitaro bya leta ahubwo bakorera n'ibitaro by'abigenga ni gute none byagezaho n'ukorera uwigenga agira avuga ati nyongera agashara ko kera umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu Burundi?
Murabona icyo ngaha mu Burundi biragoye kenshi muri abo bigenga hari abigenga koko hariho n'abandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufite bagiye barugurura ibitaro cyangwa ayandi mavuriro ugaca usanga mubo bakoresha rero bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka bamwe bagashaka kubagira abacakara babo abashumba babo ugaca usanga rero aho rero niho bivuye ugaca usanga rero baciye baravye n'ibyicaro baba bafite mu gihugu ugaca usanga cyangwa ijwi baba bafite mu gihugu ugaca usanga bagombye ko abo bantu babakoresha ku ngugu nuko rero hariho abigenga uko nabyumvise mu mafaranga basaba hariho ibitaro bimwe bimwe byari byayatanze mbwa hariho ibindi byavuga ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko ayo mafaranga muyaronka muriko muragumuka muriko mutera akajagari mu gihugu nuko rero byagenze ku makuru twagiye turaronka ni ukuvuga hariho ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke inzira mujyamo mubereye nuko twabyumvise.
Murakoze cyane kuduha umuco kuri ico kibazo mugabo muti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yarangaye n'abandi bansi
uko twabyumvise nuko bagize inama baravuga bati n'imiburiburi umumesaje generaliste ntiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni zibiri insiguro babiha numvise ni uko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibiciro byaraduze konsultasi baraduze imiti barayiduze uko bashaka serivisi zose zikorerwa yo zaraduze none ni kuki ibindi biciro byo duga no kuvuga ivyo muganga wawe akora ndibiduga no kuvuga rero muri iki gisata kirimo ingorane kubujyo umenga ivyo amagara y'abantu se muri iki gisata muri rusangi ivyo amagara y'abantu bivyicaweho cy'amagara y'abantu bivyicaweho ugamusanga rero abajejwe igisata cy'ubuvuzi abagikoreramo umenga n'abakozi sino bakozi n'abakozi ahubwo ntibafashwe neza cyane
reka munkundire Melance tuje gato ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bashaka ko dusangira ikiyagwa arafisi ibibazo arafisi ibyiyumviro turahera kuri Gaddafi Goodman. Gaddafi kaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga
uherega
Gaddafi
ndi muri Kenya aho
aho muri Kenya havugwa make
muri Kenya turaho turashima akazuba niko karenze kandi abari kuvuga ni menshi cyane bazi gusira ibibazo bitandukanye harimo cyane cyane igihugu gitegeka isi ibibazo kimwe imodoka ikibazo cyafatira isi yose ifite ibintu byo kuba muri rusange hari ubwoba bwinshi
uri kuvuga izi ngingo zitandukanye zirimo kugara ibisata bimwe bimwe za Amerika
tubona ko twese niba dushyikira na cyane cyane nk'impunzi nk'impunzi ngaha muri Kenya impunzi ziko zikoresha mu makategori atandukanye ku buryo hari impunzi zishobora gufashwa hakaba n'izindi zofashwa zabaye n'izindi zifashwa cyane zirimo abayisanzwe umva ibintu byose birafatwa ko bigaragara ingaruka ku bantu bose zaba impunzi baba n'abenegihugu ndetse
kwihangana nuko rero uno munsi muri isanga nabazaniye Melance ya Kizimana twari urunani FNSS ruhurikiyemo amasendika mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi turayaga ku ngingo zitandukanye tuvugwa muri ico gisata hari abaganga bari mu minwe y'iperereza kubera ko basavye akashara kabo kuduzwa hari vyinshi ari abaganga ngo batakiboneka cyane wowe ico baza Melance nibaza ko nawe nabikurikiranira na hagufi araza kukwishura duka kwicamba
ego ikibazo nubaza abo utwanza mu mwenda mu kizi bwa mbere ariko
amahoro neza
ego murakomeye
ego turashima kiretse izo ngorane turimo gusa ibindi ni buke buke bisangiye n'abandi Barundi
ego none abaganga bahagaritswe boba basabye kubiriza agashahara cyo ni ikibazo cya mbere ikindi novuga n'intererano noterera urabona Uburundi buri mu kibazo cy'ubukene bivanye n'ingingo cyangwa ibihano burimwo rero muva ko leta yari ikwiye kuzana inyigisho haba no ku bakozi bose abaganga usanga bavugiraho buri mu bantu ku bakozi bose ikabigisha ikabasigurira ikibazo kihari gituma agashyira kataduzwa kubera mizere y'uko kubona agashyira kataduzwa leta ntibigira nkana leta igita mikoro make nayo uko biri kose irayigora aho ukuntu inaniwe rero inaniwe reka n'umubyeyi abana bisaba gutaha uyu mubyeyi ubona kimwe inyama akageza ibintu biteye imbere cyane abana abandi bo mu rugo ntibaca bavuga ngo bagende ku zindi ngo cyangwa basuzugure umubyeyi cyangwa bamuge ko ahubwo bisaba atahure igihe barimwo nize ko atari ubugombe bwa leta bituma umushahara utaduga cyane
ikindi
nacyo reka
ikirango
muhoraga navuga reka nayo isaba igerageze ibone yuko bivuye n'impamyabushobozi abaganga bafise cyangwa abakozi bose kugira ngo bose n'abandi bakozi bafise niba kamere yo kubuka kubaganga kwanza kubera abaganga nibo mu gisata kitoroshe cyane iyo muganga ariko avura n'inzigo akavura atameze neza nize ko twagirira ikibazo igisata cy'amagara y'abantu kiraba kikajya mu bisata bikomeye byo kwitabwaho cyane bakabishyira imbere
urakoze cyane Kadafi mbere ko Melance aca kwishura akabazo k'amatsiko umugani w'abanyarwanda niwe wavuga akabazo k'amatsiko aho uri ni mu ikambi
yego
ikambi yitwa gute
kakuma
muracari benshi abarundi bariyo mungana gute
hari abarundi benshi cyane hari abarundi boba uko rikoresha bashika mu 2020 gutyo
nuko urakoze cyane hama mugabo nashaka kukwitumira kuri abo barundi bari ngaho n'abanyarwanda bumva runo runimi turabashaka ko muzamuraza mu biganiro cyane cyane abapfasoni sivyo ubatubwirire turadushaka ko abapfasoni nabo bagira ijambo ku ijuru ry'America turakunda abagore cyane utuzoze turabumva mu biganiro byacu ubuhoho twaranabashiriyeho na WhatsApp channel aho dushamo ibiganiro byacu murashaka kuza muraza mukurikira ibiganiro gucyo ntituje
kandi namaze kuyijyamo genda bakwikena cyane bakunda kandi bino bakunda gose ijya cyane namaze kuyijyamo kandi ndafunda amakuru yanyu ngira amakuru ngo n'umuntu amakuru ndamubaza yabo nyihe
urakoze cyane
ndi America nzibabesha ndimuza mubesha kuri ritu babemera n'umubesha
urakoze cyane Gaddafi abo bapfaso ni muri kumwe ngabo muri kakuma turabakeneye mu biganiro urakoze cyane ubwire ururanirwe mu byurimwe ego melance utubazo twa harimo ivyumviro mugabo hari akabazo yahereye ko icyumviro cha kabikiraza kuvyara ikibazo ni mutabigaruka ko ntacu muduge kwijambo
murakoze nagira ndamushimire Kadasi kuri ibibazo abajije byo gushaka gutahura ikibazo cya mbere abajije ati koko abo bantu bafashwe kubera basabye kashehara ego kugeza uno munota ariko turavugana nizo nkuru dufite yuko bafashe kubera boba habaye inama ya Pimejev hanyuma bagafundika yuko umumetse generaliste wese yohembwa imiliyoni zibiri na cyane cyane mu bifata cy'abigenga hanyuma urayizamu nawe bakahembwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi mirongo itanu ibyo rero hariho bamwe babishyize mu ngiro n'abandi baciye bahitamo yuko bafungisha abantu izo nizo nkuru twebwe mu runani mpuzamasendika yo mu gitasi cy'amagara y'abantu fenesesi dufite yanavuze ati ubukene
yego
ati igihugu kirimo ubukene ati ibi n'ibihano ingorane si ubukene turimo cyangwa si ibihano ingorane zihari ni ingorane zifatiye ku kiyago umumenyeshamakuru agitangura yatubwiye yuko yarondeye n'uwo mu gitasi cy'amagara y'abantu kugira aze dusangire kino kiyago mugabo mwumvise ko yaje ni ukuvuga yuko mu gisata cy'amagara y'abantu turi n'ikibazo gifatiye ku biganiro mu kazi abo barinze bafungwa kuva igihe kitari gito amasendika ari mu gisata cy'amagara y'abantu twama dusaba kubira tuganire n'abategetsi bagutwara mugabo byaranze ntibishoboka n'ubu unye aho abo bantu bafungiwe twarumvise yuko umushikiranganji yoba yarabonanye n'utwara sendikati mejedu mugabo mu byo bavuganye nta byavuyemo kuko nta n'icyo yavuze yarakwiye kuva mu gacerere akabwira abarundi n'amakungu icyabo bantu bafungiwe kuko icyo tuzi ni uko kugeza uno munsi icyo bafungiwe ata mategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku by'isiremwa abakozi bamwe basaba agashahara ubu n'ubu abakozi twese dusaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba agashahara sinzi rero ukuntu bizogenda ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu iyo niyo migenderanire yaba ihari hagati y'umukozi n'umukoresha umushahara ni ikintu bama baganirako ati rero harakenewe inyigisho mu bantu kugira ngo leta yamiganira icyo nicyo kibuze uriko uraraba nk'aba bafashwe bagafatwa bari ku kazi hanyuma tugasanga ntiyaba ari kubaridoga bavuga ngo bakora mu gisata cy'amagara y'abantu ngo bakora mu gisata cy'ukwigisha za kaminuza ngo bariko baragenda ibyo bice biba bihari abantu babiganire n'akare igihugu n'umurima rusange ibyo bice rero biba bihari babiganire tuvugane tuti tugende kunuku nuku turavye kwitunga rihari kiracabuze cyane cyo kintu batacumbise urumva n'ingorane
murakoze cyane gose Milance nsubire ku mirongo ya telefone nakira Innocent ariko ndasaba na Selemani kuguma ku murongo ndazi ko ndagufise Selemani ndahera kuri Innocent ikaze ku ijuru ry'America no muri Gisanga uherehe ga Innocent
gamo gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha
akabazo kawe canke intererano twagutumiye Melance ya Kizimana n'umukuru runani FNSS rurikiyemo amasendika yo mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi murakoze ku ego duka ku ijambo Inoso
nimba abaganga barakwiye kujya hamwe sendika yabo bakavuga ati reka dusabe umushahara ukwiye nimba babonye azajya bahembwe ajya amahera ari mu bindi bihugu ntibocha bavuga nabo ngo biyadukize ngo basabe umushahara ngo banganye nabariya nabo maze kuraba n'ahantu hakaze n'igihugu ingene cyifashe hama bakaja hamwe bagasaba ako gashahara kubera gashahara abaganga bahembwa mu Burundi ni gato cyane hama nkongera kuvuga ati nimba abo baganga bafunze nibarabe nyine bafungurwe babagire igongwe hama isendika y'abaganga icica hamwe utorere icyo kibazo kuko duherereye kuraba hano mu Burundi icyo kibazo cy'abaganga n'umushahara wabo bahembwa umushahara muto ugereranije kuraba nabo bigenga no mu bindi bihugu barakwiye kuja hamwe rero isendika y'abaganga bige icyo kibazo hama barabe n'ingene bokoze bagenzi babo kuko ngaha mu Burundi ntibocera yegeregera ari abaganga batatu kandi bose bari muri sendika imwe batabigiye inama umva rero ntibarabe baje inama babakureyo hama rero babone gusaba ako kantu bashaka si abaganga gusa ari n'abigisha bose
urakoze Innocent
yuko agashahara kabari gako hama leta nayo ibone gukemura icyo kibazo
ugira umunsi mwiza sivyo
ego namwe mwakoze kuduhamagara ku cyo cy'Amerika
ego melance mu nkundire muraza kugira icyo muvuze ku byo Innocent avuze mugabo mbanze na kiri na Selemani Kimburu kugira ngo muce mwakire ibibazo bibicori icari mu Kimburu ikaze ku cyo cy'Amerika
ego makoze yo atuvuga na magazi ku mugabo mukuru w'intara ya Muhinga inera notice nuko mu byukuri ugiye kuraba ayigigu ngene igigu kimeze abo baganga ni bari kuba ngombwa yuko busaba uyu mushahara kandi bafite aho batwarigwa bafite aho batwarigwa mu mateko basaba batwarigwa bi aho batwarigwa ni bitaga ngombwa yuko basaba umushahara ku nguvu tubakiri igihugu kitafite amategeko kuko barize sa yuko abo baganga nyene bavuga ati bajya muri sendika ibarongoye ega murabe muri gashahara kuri leta batwongeza umushahara kuko niba tubafata umushahara uhembwa mu gihugu cy'u Burundi bawugeranye n'umushahara uhembwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika vraiment sibyo nabo bakuba arigenza nabi
ntavuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ako n'akarorero ndiko ndaguha kuko amafaranga umuganga akora Tanzania mu gihugu cya Tanzania kibafaranga enda mu gihugu cy'u Burundi
urakoze cyane ego ugira umunsi mwiza ngaho imuyinga utamukiriza abanyamuyinga
abanyamuyinga bose barakomeye n'akavura karagwa nta ngorane nta kibazo
urakoze
imuyinga ni nyabagendwa intara ya muyinga ni nyabagendwa nta ngorane n'imwe ihari
urakoze mugenzi ugira umunsi mwiza
sawa murakoze
ego melance ivyumviro harimo utubazo harimo ivyumviro kwa Innocent na kwa Kimburu mu bishure rimwe
ego murakoze ego idosa yatanguye aravuga ati abaganga baratwiye kuja hamwe bagasaba ibishoboka cyose nibaza rero yuko bacoba baragiye hamwe nico gituma bahurikiye mu ishyirahamwe icyo twita sendika bahurikiye mu sendika baragiye hamwe bararaba uko bimeze kajya nuko uno munsi turiko tuvuga abaganga bo twita lemetse kajya igisata cy'amagara y'abantu kigizwe n'imigwi myinshi naho uno munsi turiko tuvuga uyu mugwi waba bafunzwe iyo migwi yose irafise inani usanga ihuriramo cyangwa amashyirahamwe usanga ahuriramo kuko ijwi ry'umwe riragoye kugira ngo rishike kure nico gituma rero bavuga bati tuje hamwe baragiye hamwe rero barafundika bati tugire iki n'iki n'iki hanyuma abatabizi iyo umushahara ku ngugu nico gituma hariho inzego zijejwe ibiganiro no mu bisata byo mu gisata cy'amagara y'abantu hariho imigwi ijejwe ibiganiro mu kazi icyo gihe rero ibibazo byose uwo afite ikibazo niyo abicishe nk'abo rero bavuga bati aba bantu bariko baratukogereye bagiye kure baca babizana muri iyo migwi ijejwe ibiganiro bakaganira mugabo nababwiye mu gisata cy'amagara y'abantu turafite ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi abafungwa rero batiyofungurwa nibyo dusaba nta kindi dusaba ko bofungurwa hanyuma baganire ku bijanye n'ako gashahara iyumvire uno munsi akazi kajanye no kuvura ubutakazi ntakaze muga ukaza rakaze cyangwa umaze kugwara cyangwa akagwaza haramaze kumenya ikintu kamwe iyumvire rero umaze iminsi ngahe ari yuri hanyuma ukwezi guheze nuronke n'icyo ishobora gufashisha umuryango hanyuma bagacabona kumenga n'ibintu bisanzwe umuntu ntavuge ibyo rero biragoye kutavuga kandi bavuga ngo hakora munda waraye inzara biragoye rero kwadoheza ngo akore neza hanyuma ababa bakeneye ibikorwa by'abajejwe kuvura kugira babironke neza
murakoze cyane
Selemani Selemani yavuze ati acyuko igihugu kimeze ati ntibyari bikwiye yuko basaba umushahara w'umurengera cyewe aha noca ntwenga umushahara w'umurengera basabye n'amafaranga angahe aho turavye no mu karere bavuze bati imiliyoni zibiri ku muntu yize imyaka indu canke irenga imiliyoni zibiri aho twovuga ko ari amafaranga y'umurengera reka noneho twumvise yuko hariho inzego bishobora gucamo bakaganira bakavugana bati byogenda ukuntu nuku mu gihe rero ababa barongoye mwene ibyo bitaro baba bumva icyo ari cyo ibiganiro harya rero ikiganiro naho bagisuzugura nico cyonyine gishobora kuzana inyishu sagasho sukubera mu babafunze nico kibazo kidoca gihera eka aho ukiza bicuka kibi kigacuma basigaye bagura nabi ntitwumva rero yuko bafata abari ku kazi bakavuga ko ariko barimo bariko baronona umutekano w'igihugu kandi ko bariko baba bariko bakora ibyo bigiye
nsubiye gato
cyo nubwira
yego
ingorane zishikiye mugenzawe Selema ingorane zishikiwe mugenzawe bawishyira mu kibanza ciwe imbere y'uko uvuga uti mbona yuko byogenda uku umushahara rero bahembwe umushahara muto cyane urazi ibindi bihugu ukuntu bahemba nacyo bituma navuze nti nibaje hamwe igihugu n'umurima rusange abatware n'abatwagwa tuvugane ukuntu ibyo bice bihari ukuntu byogabanganywa neza tukubaka igihugu cyacu na kare nta munyamahanga azoza kukitwubakira
mgarutse gatonya inkuru y'umwana isubira inyuma aya makuru nayo yuko ngo Dr. Aimable ndabereye atwara simejebe ni nurunani rw'abaganga bita ba generaliste mu Burundi nawe atawuzi irengero
gi ni sendika
ihuriro
ni sendika y'abaganga ni tuba ko sendika y'abaganga runari no kuvuga yuko abahurira mu masendika
menshi amakuru yuko nawe nyene atawuzi irengero giwe byo bari byo canke ni ya makuru yo kumbuga ngo kana mumenye rimwe na rimwe baca bashiramo
ni turaronka neza ubuduhi inkuru mugabo ndatwebwe twabyumvise biciye ku rubuga ngurukana bumenyi hanyuma abo twaciye hose twabajije ntitwigeze turonka ubitubwira neza kandi icyo mugabo ikihari ni uko twanashitse ahasanzwe akorera ntitwamubonye kandi n'amatelefoni yiwe yose yari azimije bishobora gushika rero nabo nyine ko ashobora kuba yafashe kuko ntitubona icyo ari gusha gituma telefone ziwe zose zizima kandi ntashike no ku kazi
niho hagira icyo mumenya ku makuru mashasha yuko aho yobaherereye n'uko byaba byifashe ngira ngo muraza kutubwira kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika tuze kubabwira aho bizaba bigeze
turamushimiye mugenzi wacu Diane Ntininahazwe n'umutumire we uyu munsi ndetse namwe mwese mwatelefonye mutanga ibibazo n'ibitekerezo kuri iki kibazo namwe juti mwatwumvise nongeye kubashimira ngira nti murakarama.
Dusangire ijambo.
Amerika yatangiye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza chanelia mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ivugamirika.